Iyi ni Radio Ijwi ya Amerika. Ijwi ya Amerika rigiye kwashikiriza ibiganiro byaryo mu kirundi mu Kinyarwanda. Mwaramutse nshuti mwese mu ndu teza amatwi, uyu munsi ni kuwa gatatu itariki 5 z'ukwezi kw'2022 mwaka wa 2018 muri kumwe na Frederic Nkundikije.
Nta cyaha na kimwe dufise wanashima aha kwi kambi y'abapolisi turi mwa Maraba Police Station. Nta cyaha na kimwe bigeze batubona ko ntibanatahura n'ingene twasubiye inyuma kandi twari twamaze kuronka uruja rwo kubandanya gushika Nairobi.
Uyu ni umwe mu Barundi bapfungiwe ku mpaka wa Kenya na Uganda nyuma yaho igipolisi cya Kenya kibankiriye kwinjira muri Kenya. Inkuru cyo kimwe ni inkuru yerekeye amatora mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, hamwe n'inkuru y'abanyamategeko mu gihugu cy'u Rwanda babona ko mu gitabo gishasha cy'amategeko harimo ingingo zibangamye, turazigaruka ko mu kanya kari imbere. Ariko imbere yaho reka tubanze tubashikirize amakuru avugwa hirya no hino ku isi, bateguriwe na mugenzi wacu Aloise Bigirimana. Mwamtse neza Aloise, mwanya ni wawe.
Urakoze Frederic. Abashinga amateka batari bake muri Sudani y'Epfo, muri Sudani ejo kuwa kabiri barashigikiye ihinyanyurwa ry'ibwirizwa shingiro kugira umukuru w'ico gihugu Omar al-Bashir ashobore kongerwa izindi manda. Ibwirizwa shingiro ridahinduwe, Bashir ari ku butegetsi kuva mu gihumbi kimwe amajana 1989 ntiyemerewe kandi kuzokwitoza mu gihe ikiringa rimwo curangira muri 2020. Umukuru w'inama nshingamateka ya Sudani Ibrahim Ahmed Omar yavuze ko yaronse urwandiko rwatewe ko imikono na benshi mu bashingamateka bashigikiye kwibwirizwa shingiro rihinyanyurwa hakongerezwa ibiringo umukuru w'igihugu amara ku butegetsi. Umugambwe uri ku butegetsi muri Sudani, Le Parti du Congrès National, watangaje mu ntango z'uyu mwaka ko wongeye Bashir wagenye Bashir kuzoserukira mu nama mu matora murambabarira yo muri 2020. Bashir umuyisilamu kandi yahoze ari umusirikare, yafashe ubutegetsi akoze kudeta akaba yatsinze amatora muri 2015. Inyuma yaho ibwirizwa shingiro rihinduriwe inyuma y'amasezerano y'amahoro yagiranye n'abamurwanya mu bumanuko bw'igihugu baciye bishingira leta yabo ariyo Sudani y'ubumanuko muri kigihe. Umurwi w'abasenateri bafise igihagararo gikomeye muri sena ya Leta z'Ubumwe za Amerika bavuze cyo ku munsi wa kabiri ko bafise ivyemeza bihagije ko umuhungu w'umwami wa Arabia Saudite Mohammed bin Salman yari nyuma igandagurwa ry'umumenyeshamakuru Jamal Khashoggi. Bahakanye kandi ibyavuzwe na Perezida Donald Trump ko ibyo byagirije ataka ivyemeza. Ivyo babishikirije inyuma yo kubonana na Gina Hasper, umuyobozi w'ikigo CIA kijejwe iperereza hanze y'igihugu, ababwiye ivyo ikigarongoye catohoje kwigandagurwa no gucamwo ibihimba Jamal Khashoggi ku itariki ya kabiri ukwezi kw'icumi. Uwo mubonano w'abo basenateri n'umuyobozi wa CIA wabaye inyuma y'uko ico kigo nyene gikumiriwe mu wundi mubonano wahuje mu ndwi iheze umushikiranganji w'imigenderanire n'amakungu Mike Pompeo n'uwo kwivuna abansi Jim Mattis n'abo basenateri kuri ico kibazo c'igandagurwa ry'uwo mumenyeshamakuru. Barashigikiye Trump mu kuvuga ko nabo batabona neza uruhara Salman yagize muri ubwo bwicanyi. Mu kwezi guheze Trump yaragaragaje ko ashigikiye ubwami bwa Arabia Saudite, igihugu gicuditse na Leta z'Ubumwe za Amerika mu kurwanya igikenye cya Iran mu karere ko mu buseruko bwo hagati. Ibihumbi by'abakenyezi muri Israel jo kuwa kabiri bari hereje amabarabara mu gihugu cyose basaba leta gukora ibirenze kugira ihagarike ubwicanyi mu ngo bwarenze urugero bwahitanye abakenyezi 24 n'abakobwa uyu mwaka. Aba bakenyezi barugaye amabarabara, bugaza amakaminuza, bugaza n'akazi mu mwanya muto ku kibuga cy'indege mpuzamakungu gikomeye muri Israel cyitwa Ben Gurion. Iyo myiyerekano yatunganijwe n'urunani ruhurikiyemwo imihari y'abakenyezi bifuza ko leta ishiraho umugambi w'imiliyoni 67 z'amadolari y'Abanyamerika yemeye mu mwaka uheze yo kurwanya amabi n'ubwicanyi bikorerwa abakenyezi. abiyerekanye bavuga ko benshi mu bishwe uyu mwaka bari barabwiye igipolisi ko bafise ubwoba ku mutekano wabo. Intumwa ya Perezida Donald Trump muri Afghanistan iriko irarondera imfashanyo ya Pakistan mu kugondoza abatalibani bakaganira amaso mu yandi na leta ya Perezida wa Afghanistan Ashraf Ghani, nkuko amakuru yo kwizigirwa yabonye imibonano hagati y'izo mpande avyemeza. Zalmani Khalilzade, intumwa idasanzwe ya Amerika mu guhuza abatavuga rumwe muri Afghanistan, yashitse Islamabad kuwa kabiri mu rugendo rw'iminsi 18 muri ako karere rutumbereye gutanguza ibiganiro by'amahoro n'abatalibani. Ubu bugize gatatu agendera ku karere kuva ashinzwe gutanguza ibiganiro byo guhagarika intambara muri Afghanistan. Khalilzade yaragerageje kugondoza abatalibani mu nama bagiranye, ariko bararahiye ko badashobora kwicarana na leta ya Kabul kuko ku bwabo ngo no gutakaza umwanya kuko nkuko bashikirizwa na Faiz Muhammad Zalande, umwigisha muri kaminuza i Kabul yabonanye n'abatalibani i Moscow mu kwezi guheze. Abahinga muri Korea nabo yaruguru ntibabona ico tuma haba umubonano ugira kabiri hagati ya Perezida wa Leta Zunze za Amerika n'indongozi ya Korea yaruguru Kim Jong-un, mu gihe atantambwe zatewe kubijanye no guhagarika programme ya nucléaire kuva haheze inama ya mbere yahuje abategetsi babiri muri Singapore inyuma yo kubonana n'abategetsi ba Korea y'Epfo n'Ubushinwa mu nama y'ibihugu bitunze kurusha ibindi iheruka kubera muri Afghanistan muri Argentine. Trump yashikirije ko yifuza uyundi mubonano n'indongozi ya Korea ya ruguru Kim Jong-un.
Urakoze Aloise ku makuru uheje kudushikiriza. Mu Rwanda kuri wa kabiri umurwi w'abanyamategeko barongowe na Maître Richard Mugisha baragaragaje sentare yungurizwamo imanza ko hari zimwe mu ngingo z'amategeko ziri mu gitabo gishasha cy'amategeko ahana ibyaha zibangamye. Inkuru yo mu menshi makuru y'ijwi ry'Amerika Eric Bagiru usari i Kigali mu Rwanda.
Imbere y'inteko iburanisha itsinda ry'abanyamategeko batatu barangajwe imbere na Maître Richard Mugisha, we na bagenzi we Maître Moyize Nkundabarashi na Maître Florida Kabasinga bumvikanye bikoma ingingo z'amategeko zigaragara mu gitabo gishya cy'amategeko ahana ibyaha mu Rwanda. Bavuze ko ingingo zibangamye ari 136 ihana ubusambanyi, 138 ihana ubushoreke, n'139 ihana guturugo. Bavuga ko zibangamiye ubwiyunge bw'abagabo n'abagore. Hari kandi ingingo ya 233 ihana gukoza isoni mu magambo, mu bimenyetso cyangwa ibikangisho, inyandiko cyangwa ibishushanya abategetsi n'abashinzwe umutekano igihe bakora uwo murimo. Bavuga ko bibangamiye ubwisanzure bw'itangazamakuru. Aba baremera ko ibikorwa ari bibi, ariko ko byagira ukundi bikosorwa bidashyizwe ku rutonde rw'ibyaha. Ku cyaha cyo gushushanya abategetsi bifatwa nko kubasebya, ibyo byitwa karikature mu Gifaransa cyangwa katuni mu Cyongereza, kigaragara mu ngingo ya 233 y'igitabo cy'amategeko ahana ibyaha mu Rwanda, Maître Richard Mugisha avuga ko bikwiye gukurwa ku rutonde rw'ibyaha kuko bibangamira ihame ry'ubwisanzure bw'itangazamakuru. Ni ingingo ivuga ko umuntu wese ukoze isoni mu magambo, mu bimenyetso cyangwa ibikangisho, inyandiko cyangwa ibishushanyo umwe mu bagize inteko ishinga amategeko mu gihe akora umurimo yatorewe cyangwa biturutse kuri uwo murimo, umwe mu bagize guverinoma, abashinzwe umutekano cyangwa undi wese ushinzwe umurimo rusange w'igihugu mu gihe akora umurimo ashinzwe cyangwa ariwo biturutseho abakoze icyaha, yabihamijwe n'urukiko ahanishwa igihano kitari munsi y'umwaka umwe ariko kitageze ku myaka ibiri n'ihazabu y'amafaranga y'u Rwanda atari munsi y'ibihumbi 500 atarenza miliyoni imwe. Ni ingingo ivuga ko niba gukoza isoni byabereye mu nama y'inteko ishinga amategeko cyangwa byakorewe umwe mu bayobozi b'ikirenga b'igihugu, ibihano byikuba kabiri. Maître Mugisha avuga ko yemera ko gusebya abategetsi ari bibi kandi ari ngombwa kubirwanya, gusa ngo ni ngombwa kutajya hanze y'amahame agenga itangazamakuru aho kwitabaza itegeko mpanabyaha. Uyu munyamategeko arasanga abategetsi bari mu myanya ikomeye ikwiye no kubaha ubushobozi bwo kwihanganira guhozwaho ijisho n'imbaga ishobora kubamo nabo babashushanya. naho kubirebana n'ingingo y'ubusambanyi umwe mu bashakanye yaciye undi nyuma uyu munyamategeko avuga ko urukiko rw'ikirenga rukwiye nayo kwivana ku byaha bihanwa nahakana kwiyingesa isenye imiryango ariko Maitre Rushari Mugisha asanga hakwiye kubaho guhuza no kumvikanisha abafitanye ibibazo bishingiye ku busambanyi yabwiye umucamanza mu rukiko rw'ikirenga ko abashakanye bafite inshingano zo kwita ku muryango wabo bombi guhanisha igifungo umwe muri bo arasanga bishobora guhungabanya umuryango Maitre Specioza Kabibi wunganira leta muri uru rubanza yavuze ko Maitre Rishari Mugisha adafite ububasha bwo gutanga iki kirego kuko mu magambo yatagaragaza itsinda ry'abahagarariye cyangwa ngo yerekane inyungu afite muri uru rubanza agasanga yafatwa nk'umuturage usanzwe icyakora Maitre Mugisha bagakomeza gushimangira ko asanga nk'umwenegihugu afite inshingano zo gutunga gatoki itegeko abona ko ribangamye ikindi ngo nk'umunyamategeko yatekereje ku bantu bashobora kumugana bahohotiwe n'izi ngingo z'amategeko nyuma yo kumva impande zombi umucamanza ukuri y'inteko iburanisha ari nawe ukuriye urukiko rw'ikirenga Profeseri Samurugege yavuze ko bitewe n'uburemere bw'iki kirego atahita afata icyemezo yavuze ko icyemezo kizafatwa kuri uru rubanza gishobora kuzagira ingaruka ku bindi bintu byinshi biri imbere yavuze ko azafata icyemezo mu ntangiriro z'ukwezi kwa mbere umwaka utaha 2019 ni icyemezo gishobora kuzemeza cyangwa gihakana inshingiro ry'iki kirego ingingo y'ubusambanyi kubashakanye itari yaravuzweho n'urwego urwo arwo rwose mu ruhame ingingo yo gushashanya abategetsi byafatwa nko kubasebya abanyamakuru bakunze kwiyamiriza ariko ubutegetsi bukavuga ko ntawe izabangamira uko niko ministre w'ubutabera mu Rwanda bwana Johnston Businge yabwiye abanyamakuru avuga kuri iyi ngingo hari mu kwezi kwa cyenda uyu mwaka
ntabwo ntekereza ko hari umuntu kibangamiye ibyo ari byo byose kizahinduka noneho ndako kantu kariho kaveho
akabagira ubusa ijwi rya Amerika ikigali
Njuti mukurikirana ibiganiro kuri Radio Ijwi rya Amerika mu biganiro byacu umuntu aretse ukudukurikirana kuri FM mushobora no kudukurikirana ku mirongo migufi bita short waves ku munsi wa gatandatu no ku munsi w'Imana guhera isaha 10 gushika isaha 11 zo kumuhingamo mushobora kudukurikirana kuri kilohertz 15,300 kilohertz 15,675 na kilohertz 17,730 ku munsi wa gatandatu no ku munsi w'Imana guhera isaha 12 gushika isaha 12 n'igice zo kumuhingamo mutwumvira kuri kilohertz 15,180 na kilohertz 13,630 mu gihe ku munsi w'Imana guhera isaha 12 gushika isaha 12 n'igice zo kumuhingamo mudukurikirana kuri kilohertz 15,460 na kilohertz 17,530 Radio Ijwi rya Amerika, Radio yanyu.
Abarundi 1,056 bari mu bakenyezi bamaze iminsi 6 bapfungiwe ku mpaka Uganda na Kenya igipolisi cha Kenya nico cabangiye kwinjira ku butaka kivuga ko cabiketse kuko bari mu murwi munini kandi uri hamwe ishirahamwe Burundian International rivuga ko uburenganzira bwabo Barundi bwahonyanzwe na rirya muryango wa EAC abantu bemerewe kwinjira no gusohoka bidegemvya mu bihugu byose byo muri uyu muryango ni inkuru y'umumesha bakuru w'ijwi rya Amerika Eloge Wilikaneza ari i Nairobi mu gihugu cya Kenya
Abo barundi n'abarundi kazi bahagaritswe mu ijoro ryo kwa gatatu w'indwi iheze nkuko bamwe bavyiganije ujya Amerika nubwo bisanze mu modoka rimwe ntibari bahagurukiye rimwe Bujumbura bagiye guhura bageze Kampala mu Buganda inyuma y'uguhindurirwa imiduga barimo basubijwe inyuma bamaze kugera ku butaka bwa Kenya barenganye gato mupaka wahitwa Maraba ku rugabano rw'Ubuganda na Kenya bamaze kugira nk'ibirometero 2 baca basubizwa ku butaka bw'Ubuganda aho nubu bafungiwe cy'amaso igipolisi cya Kenya gisigura ko cyabiketse kubera bari ko bagira hamwe bari mu mugwi munini kandi baturutse hamwe ariko umurundi ari mu bafashwe yavuganye n'ijwi rya Amerika kuri telefone asanga ifatwa ryabo ritagira ifatiro
nta cyaha na kimwe dufise wanashima aha kwikambi y'abapolisi turi muri Maraba police station nta cyaha na kimwe bigeze batubona ko ntibanatahura n'ingene twasubiye inyuma kandi twari twamaze kurunkurusha ko kubandanya gushika Nairobi nk'abanyagihugu bavuka mu Burundi Burundi nabwo bukaba ari igihugu kimwe mu bihugu bigize yase ni baraye batworohereze nk'abandi kuko abatanzania bararengana abanyarwanda bararengana abakongomani bo baca bahereza visa bakariha amahera bakarengana abo bandi bose bararengana none ukubera iki Burundi turengana cyereye dusaba ati nka leta y'u Burundi nituvugire kugira ngo natwe abarundi zo turatembera muri ya se twidegembya nk'abandi kugasaba leta rero ko tuvugira kugira ngo kuri mupaka turiko kugira ngo bashobe kwa bo turekura twibandanirize ingendo
eka na John Ginkuru nziza twashira hamwe Burundi and International niko abibona
nakamara amazi bwambe tubifata nkaho arakarenganyo kubuza umuntu uburenganzira bwiwe kubera amategeko arebura kumuna kwijina ka 18 ashobora kugenda ahashaka kuba hashaka nuko ridashaka mu gihe atari kakora nayo kuba buza kwinjira muri Kenya nakarenganyo nta yindi siguro nakarenganyo kandi katagirizina muri EAC usovye n'amategeko uruja n'uruza rw'abantu nibidandazwa nta kibazo na kimwe ni kuvuga tureke no muri EAC no muri Europe turajayo
ababujijwe gukomeza urugendo baje Nairobi banemeza kwaho bafungiwe imibereho yabo atari myiza na gato
urero kuva ico gihe turaho ha mayingene dufashwe yego igipolisi cyo mu Buganda cyaradufashe neza nyene baraduhinzu nyene turimo turashika nyene baratwereka inzu tubamwo ama kanatugaburira umugabo ni rimwe ku munsi nkubwo twaheruka ejo isaha 9 ubu nyene kuri no mwanya turiko turavugana niho bagomba kutuzanira ibyo kurya dufungura no kuvuga naho nyene barazana nyene rumva trapfa kugira nyine urumva gufata inzoka nyine cyo byumva nk'umurundi
kuba kane bindi guheze igipolisi cya Tanzania cyatangaje ko cyatanye mu mitwe n'imisoro 6 yitwaje inkoho Dar es Salaam ku mugwa mukuru w'ico gihugu akaba hafuye mu murundi umwe aturuka mu ntara ya Kibitoke mu buraruko bushira uburengero bw'Burundi igipolisi cyemeje ko bari bafite umugambi w'ukwiba mu mabanki bukeye bwaho yindi misoro 3 irimo abarundi babiri nayo nyene yatawe muri yompi ifite ibirwanisho harabibaza kwibuzwa jyaba barundi kwinjira muri Kenya jyo bari fitanye isano n'ivyabereye Tanzania ariko umukuru wa Burundi and International wabona ko urwo rwitwazo ruto barufashe
umuntu ntagira ubwoko umuntu ntagira idini bajya nabonye igiti cyabo sinabarundi bitwa bonunye umusumo idini gwe n'umusumo ntabakirwa no murundi muca makerenzo yo novuga nti nta sano fitanye canke majonzi kuko twebwe no muri migasi natwe cyo bababuriza kwinjira mugabo twe tukavuga tuti namba fitanye isano amategeko nakore n'abo bashabuza abandi kwinjira uko byikwa uko cyahakiye kwiharirwa ku gitikiwe nta gufatanya ibintu
mukurindira ku kibazo cy'abarundi n'abarundi kazi gitorerwa umuti ubu igipolisi cya Kenya gifatikanije n'icyo Buganda bivuga ko ariko aronderwa umuduga wo kubajana ku buserukizi bw'u Burundi Kampala mu Buganda imbere yuko basubizwa iyo baje bava abarundi binjira muri Kenya bafashe inzira y'ibarabara inshuro zitari nke barakunda guhagarikwa ariko ambasade y'u Burundi Nairobi n'amashyirahamwe yigenga barabijyamo bakarenganurwa n'ubu ambasade yo Hemi barampama serukira u Burundi muri Kenya yabwije ujya Amerika kuri telefone kwiki kibazo kiriko kirirwa ku mpande za Kenya n'Ubuganda bwana barampama akizeza ko kino kibazo naco nyene kigiye gutorerwa umuti vuba eroje uri kaneza Nairobi ijya Amerika
muri isanga Muri sanga ni kiganiro kibwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibyaga bigari bya Afrika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara y'inga aho bita muri commune giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gitagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Ntuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Felix Tshisekedi yamamariza kibanza cy'umukuru w'igihugu muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yasavye abanyagihugu kuzoguma ku biro vy'itora gushika bamenye ivyavuye mu matora kugira ngo ayo matora ntazo kwibwe n'inkuru yo mu menyeshamakuru w'ijwi ry'Amerika Claude Ganza munyamagana
Ku isaha sita zuzuye z'amanywa nibwo indege isanzwe Felix Tshisekedi na Vitali Kamere bajemo yari isesekaye ku kibuga cy'indege cya Goma Hari abaturage batari bake bafite ibyapa n'amadarapo y'amashyaka UDPS na ENC yihuje agatanga Felix Tshisekedi nk'umukandida perezida. Mu rugendo rwabo bava ku kibuga cy'indege berekeza kuri stade hafi iri munsi y'umusozi wa Goma, abaturage sinzi babyiganaga bashaka kubagendera iruhande. Vitali Kamere na Felix Tshisekedi bagendaga bazengurutswe n'ababarindira umutekano, bakoze urunana mu ishusho y'urukiramende ngo babyiganira kubareba batabagwira, n'urunana rwarimo abasivile n'abapolisi. Byasabye amasaha agera kuri 2 kugira ngo bagere kuri iyi stade ahantu ubusanzwe imodoka cyangwa moto bikoresha iminota itarenze 10 ku muvuduko utari hejuru Felix Tshisekedi na Vitali Kamere babanje gusobanura impamvu bivuguruje nyuma y'amasezerano basinye Geneve yari yemeje Martin Fayulu nk'umukandida rukumbe watavuga rumwe n'ubutegetsi. Uyu ni bwana Felix Tshisekedi kandida perezida.
Après nous, il y a des gens qui vont venir pour vous manipuler. Ils vont vous demander de voter pour eux. Parmi eux
nituva hazaza abandi bazaza kubashuka babasaba kubatora. Muri bo harimo abo twitandukanyije n'abi Geneve. Kandi imwe mu ngingo tutumvikanyeho niyo kwitabira amatora mwese mwifuza kwaba magingo y'abatarabasha kwemeza niba bazayitabira cyangwa bazayareka. Twe tuvuga ko ari uguha Kabila n'ubushobozi bwe buke amahirwe yo kuguma ku butegetsi kandi yaratweretse ko adashoboye. Umukandida wa Kabila yatwijeje gukomereza aho Kabila yarageze, bivuze ngo ni ugukomereza ku bushobozi hafi ya ntabwo Kabila yamaze kutwereka. Bariya abavandimwe b'i Geneve bashaka kumubererekera ariko ntituzabakundira. Niyo mpamvu dusaba bari kuzabatora kuzaha amajwi ahubwo UNC na UDPS. Felix Tshisekedi yavuze aho bahagaze ku bijyanye no kuzitabira amatora zakoreshwamo imashini z'itora. Bamwe mu bakandida bakomeje gutsimbarara ko batazemera imashini z'itora. Twe tuzitabira amatora ndetse tugiye kubwira abaturage uko muzitwara mu matora. Banyekongo, nimusoze inshingano yanyu yo gutora ntimuzagende. Muzaguma imbere y'ibiro by'itora kugeza abafunze. Muzategereze uko abahamya n'indorerezi zacu babarura amajwi. Kandi muzabona ko izo mashini z'ubujura cyangwa batazibisha tuzabona amajwi y'ibyavuye mu matora mbere y'uko izo mashini zibishwa cyangwa zitangira akazi kazo. Vitali Kamere we yavuze ko imwe mu mpamvu zatumye harira Felix Tshisekedi ari uguha agaciro ubwitange bwa Etienne Tshisekedi wamaze imyaka 36 arwanya ubutegetsi kandi rimwe na rimwe akanga imyanya ikomeye ubutegetsi bwamushukishaga kuko kuri w'abaturage ari we yashyiraga imbere. Aba bagabo bombi bamaze kugabana ubutegetsi bafite urwandiko ruzabayobora mu gihe batsinda amatora. UDPS UNC batsinze amatora, Felix Tshisekedi yaba perezida naho Vitali Kamere akayobora guverinema ye. Vitali Kamere kandi yagena minisitiri w'ingabo n'uw'ibikorwa remezo, w'imari n'igenamigambi n'ubutabera, kandi agahitamo na perezida wa sena na guverineri wa banki nkuru y'igihugu. Mu yindi manda y'imyaka 5 yakurikiraho bagurana. Umwe mu baturage bakurikiranye kwiyamamaza kwa bati ntibatweretse igishya bazakora ugereranyije n'ibyo abandi bavuze n'ibyo twumvise bazakora. Cyakora amahirwe yonyine bagenderaho ni izina ry'umunyabigwi mu mateka y'uko utavuganwe n'ubutegetsi muri Congo kandi utarigeze na rimwe akorana na Kabila mu buryo buzwi. Mu 2011 nabwo naraha ubwo Kamere yiyamamazaga hari abantu isinzi, ariko ubu nubwo bihuje urabona ko abantu bacitse intege mu batavuganwe n'ubutegetsi. Kiliziya Gatulika muri iki gihugu yunze ijwi kurya basaba yuko abaturage bazatora umukuru w'igihugu hakoreshejwe impapuro, naho imashini z'itora zigakoreshwa gusa mu matora y'abadepite azabera icyarimwe ku itariki 26 z'ukukwezi, ariko magingo aya ntacyo komisiyo y'amatora irabivugaho. Claude Ganza Munyamagana mu burasirazuba bwa Kongo Kinshasa ku bwa Radio Ijwi rya Amerika.
Tubibutse inshuti mwese ko mwikomana bandanya kumviriza iradio Ijwi rya Amerika risamiranira i Washington DC mu kirundi mu Kinyarwanda. Ubu naho n'umwanya w'ikiganiro Amerika na cerekeye vyaranze Leta z'Ubumwe z'Amerika muri kahise hamwe no muri ibi bihe tugezemwo. Ikiganiro twateguriwe na mugenzi wacu Thomas Kamirinde.
Mwaramutse neza. Ku itariki ya 5 y'ukwezi kwa 12 mu 1933, ingingo nshya y'itegeko nshinga rya Leta Zunze Ubumwe za Amerika yakuyeho icyemezo cyari kimaze imyaka 14 mu gihugu kibuza ubucuruzi bw'inzoga zisindisha. Ikaze mu kiganiro Amerikana. Kubuza gukora inzoga zisindisha, ubwikorezi bwazo, kuzitumira no kuzigurisha mu mahanga n'imbere mu gihugu byatangiye kera cyane muri Leta zigize Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Leta ya mbere yabikoze ni Maine, yashyizeho itegeko bwa mbere rica inzoga mu 1851. Mu myaka ine yakurikiyeho, izindi leta 12 zari zimaze nazo gukora nkayo. Gukomanyiriza inzoga zisindisha byaturutse ku bayobozi b'amadini ya Gikristo n'abapastoro bavugaga ko bashaka kurengera inyungu z'abakene bakomeza kwikenesha mu businzi. Byaturutse no ku mashyirahamwe y'abaturage. Irya mbere na mbere ryo kurwanya inzoga zisindisha ryavutse mu 1826. Nyuma havutse n'andi menshi abantu 1,000,000 barayagana. Uko imyaka yagiye isimburana, abagore nabo barahagurutse barahagarara bakora imyigaragambyo cyane cyane imbere y'ubunywero bw'inzoga n'inganda zazengaga. Bavugaga ko guca inzoga bizarandura ubusinzi n'urugomo rugendana nabwo mu ngo. Byahumiye ku mirari mu ntambara ya mbere y'isi yose yatejwe n'Ubudage. Inganda n'ubunywero byinshi cyane byari mu maboko y'abantu bakomoka mu Budage. Abaturage ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika barabijunditse, biba indi mpamvu ikomeye yo kurwanya inzoga. Ibyo bikorwa byose byagushije ku ngingo nshya yinjijwe mu Itegeko Nshinga mu kwezi kwa mbere mu 1919, ingingo rero ica inzoga mu gihugu cyose. Niryo vugururwa rya 18 ry'Itegeko Nshinga, 18th Amendment mu Cyongereza. Divayi yo mu misa yo niyo yonyine yakomorewe, ntiyarebwaga n'iri tegeko, yarakomeje irakoreshwa. Ijwi rya Amerika. Inzoga zimaze gucibwa, inzego z'umutekano za Leta Zunze Ubumwe za Amerika zose zahawe itegeko ryo gusenya ibikoresho byo mu bunywero n'ubwengero hose mu gihugu no gucunga ku mipaka ko nta nzoga zinjira. Ariko rero ntibabishoboye uko bikwiye, kuko magenda ahubwo yaravutse irakara cyane, imitwe y'amabandi n'abicanyi ikomeye iravuka kandi irakomera cyane mu bucuruzi bw'inzoga mu bwihisho. Nta mujyi ukomeye n'umwe utasangagamo bene iyo mitwe. Uwamenyekanye cyane wari uyobowe n'igisambo kabuhariwe cyabaye ikirangirire mu mateka, Al Capone, mu mujyi wa Chicago. Abahanga mu by'amateka bemeza ko Al Capone yinjizaga amadolari 60,000,000 z'icyo gihe mu mwaka mu bucuruzi bw'inzoga za magendo. Al Capone yaranzwe n'ubugome bukabije bwo kwica abantu bose yumvaga bashobora kwinjira muri iryo soko. Ubwengero bukorera mu kuzimu nabwo bwaravutse. Inzoga zabwo zabaga zidakurikije ibipimo, ku buryo inzoga zimwe na zimwe zagize ingaruka mbi cyane ku buzima bw'abazinywaga. Harabarwaye guhuma, harabarwaye mu bwonko, harabarwaye paralizi n'izindi ndwara. Andi mashyirahamwe rero yaravutse nayo noneho atangira guharanira ko inzoga zongera kwemerwa mu mategeko. Ayo mashyirahamwe yerekanye ko gukomanyiriza inzoga byabaye imfabusa, kandi ko ubucuruzi bwazo ari kimwe cyashoboraga kwinjiza indi misoro mu isanduku ya Leta no guhanga imirimo myinshi. Iki cyari ikibazo gikomeye cyane igihe ubukungu bw'igihugu bwituye hasi bidasubirwaho guhera mu mpera z'umwaka w'1929. Izo mpamvu zose zatumye Leta Zunze Ubumwe za Amerika yongera kwemera ubucuruzi bw'inzoga zisindisha. Kubera ko zari zaraciwe n'Itegeko Nshinga, byabaye ngombwa kwandikamo nanone indi ngingo izemera. Byakozwe n'ivugururwa rya 21, 21st Amendment, ryemejwe burundu ku itariki ya 5 y'ukwezi kwa 12 mu 1933. Mbere yo gusoza twihuse gato, yahari wakwibaza utese ko inzoga zaciwe n'ivugururwa ry'Itegeko Nshinga rya 18 zikongera zigakomorerwa n'ivugururwa rya 21, amavugurura abiri ari hagati aho yo bite? Irya 19 rica ikumira rishingiye ku gitsina mu itora n'itorwa. Mu magambo make niryo ryahaye abagore uburenganzira bwo gutora no gutorwa. Naho ivugurura ry'Itegeko Nshinga rya Leta Zunze Ubumwe za Amerika rya 20 ryo riteganya uburyo umukuru w'igihugu asimburwa mu gihe atabashije gukora akazi ke kandi manda ye itararangira. Nshuti zacu, ikiganiro Amerika na cy'uyu munsi nagihumurije, mbashimiye cyane rwose ko mwagiteze amatwi. Mugire umunsi mwiza, murakarama.
nshuti mwese mukundira radio ijwi rya Amerika ibiganiro twateguriye muri aka kanya bigarukiye ngaha tuboneho kandi akanya ko gushimira engineer yadufashe mu hinga bw'ivyuma hamwe na Jeffrey yadufashe kwegeranya ibiganiro twateguriye kuri micro mwari kumwe na Frederic Nkundikije amakuru nayo mwashikirijwe na Aloise Bigirimana mwakoze ko tutega amatwi turabifurije amahoro n'umunsi mwiza.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.